Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio 5 i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Abaguriye amaradio yanyu kuri ino saha ndabaha ikaze mwese.
Ndibuka yuko ubusuma nk'ubwo burakunda kuba kuko kenshi nibaza yuko n'abakora ubwo busuma nibaza ko rimwe rimwe bashobora kuba baca bahungira muri Tanzania kuko ari hafi y'umupaka.
Uyo ni umunyagihugu wo muri komine Butihinda mu ntara ya Muyinga avuga ku kibazo cy'umutekano muke inyuma y'iyicwa ry'abantu babiri muri iyo komine ihana urubibe n'igihugu cya Tanzania. Turabafitiye kandi n'inkuru yerekeye imigwi ibiri y'igihugu yashinzwe n'umukuru w'igihugu mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro mu gihugu cy'u Burundi n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ni ikiganiro ntamenwa mwumva buri wa gatandatu. Byose turabibafitiye, mugume ku maradiyo yanyu. Reka tubanze duhere ku ncamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi gato. Muri Misiri, ibiro by'umunyamabanga mukuru wa ONU yajejwe agateka kazina muntu bamenyesha ko batanejejwe kandi banegura iyicwa ry'abantu 20 bagirijwe ibyaha by'iterabwoba. Abantu 5 bishwe bamanitswe mu gisagara cya Alexandra ku itariki 2 z'uku kwezi kwa mbere, indwi imwe imbere yaho ku itariki 26 z'ukwezi kwa 12 abantu 15 nabo nyene bicwa bamanitswe aho bari bari mu munyororo w'akarere ka Sinai. Abo bantu bose biciwe bagirizwa iterabwoba kandi imanza zabo zaciriwe mu masentare ya gisirikare. Liz Thornsell, umuvugizi w'ibiro vya ONU bijejwe gateka kazina muntu, avuga ko ivyo vyabatangaje cyane bikaba batangajwe n'ubwo bwicanyi, aho bavuga ko bafise amakenga menshi yuko aba bantu bose bataciriwe imanza neza kuko avuga ko akenshi imanza ziciriwe muri sentare za gisirikare zidaha uburenganzira bumwe bumwe abasivile bahabwa muri sentare zisanzwe. Ahandi naho mu Burusiya, sentare nkuru y'igihugu yemeje ingingo y'ukwaka Alexei Navalny, umukuru w'umugambwe utavuga rumwe na leta, uburenganzira bwo guhiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Sentare yemeje iyo ngingo yari yafashwe n'ibiro bijejwe gutunganya amatora mu Burusiya. Ivyo biro vyafashe iyo ngingo yo kwima Navalny uburenganzira bwo kwitoza ku mvo z'uko afise dosiye imukurikirana mu butungane. Navalny n'abamushigikiye bavuga ko ivyo yagirizwa mu butungane bifatiye ku mvo za politike. Navalny ahamagarira imyirekano mu gihugu cyose cy'u Burusiya ku itariki 28 z'uku kwezi kwa mbere. Iyo myirekano niyo kwiyamiriza itunganywa ry'amatora mu gihugu. Naho amakuru yo mu karere, mu Burundi abantu 2 baraye bishwe barashwe n'abantu bataramenyekana, wundi arakomereka cyane. Ivyo vyaraye bibereye ku mutumba wa Kobero muri komine ya Butihinda mu ntara ya Muyinga. Musitanteri wa komine Butihinda havuga ko ubwo bwicanyi bufitaniye isano n'ubusuma rw'abitwaje ibigwanisho. Inkuru mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze aridushikiriza.
Nk'igihe cy'isaha imwe ku mugoroba w'uyu wa gatanu, niho abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana bategera umugwizatunga baramurasa. Nzeyimana Izahake akora akazi ko kuvunja amafaranga n'uwaramwungurugiye ku ipikipiki baciye bitaba Imana. Umwishwa wiwe bari kumwe arakomereka cyane. Nta munyagihugu wo ku mutumba wa Kobero ahabereye iryo bara avuga ko yabibonye, ariko baraharengutse bamaze kubimenya.
Twasanze ari inkuru zigayitse nyine turi ku isoko ku mugoroba twumva hepfo ku nkaka barisha abantu tutihagaze twumva abantu nyine kuwo mana wuho kuwo muntu bariko bararira. Tugiye tubona umukenyezi wo kwiwe aramanutse tutamanuka
twarahashyikiye dusanga inkumbi yabaye inkumbi
abagizi ba nabi nabo abatwigeze tubona mu gato cyashakisha usije kugadogoka kanini inya ugiro karengure ni hiryo barajyakwiriye aho bita kunkaka
inyuma y'amatohoza ya mbere mustaneri wa komine Butihinda hari nganji Innocent yabwiye ijwi ya Amerika ivyo amaze kumenya
iboneka yuko bari bamutegereye kugira bamwibe kuko bari bamenyereye bazi yuko akunda gutahana mahera hanyuma rero baciye bitaba imana ubwo nyene ako kishwa kiwe niko kakomeretse cyane kakaba kari mu bitaro imuyinga hanyuma tukivyumva twaciye tugerageza gukorana n'abajeje umutekano hamwe n'abari n'abenegihugu bose twaragerageje kubabyura kanatsinda hari hakiri kare hanyuma turakwira amashamba ko ni ahantu hafi y'umupaka mugabo ntaca twashoboye gutora gushika mu gatondo mbere no ku mugoroba twarasatse amazu atari make gushika mu gatondo twari tumaze kuronka abantu batatu twiketse ku mvo z'amatohoza
kuri ubwo bugizi bwa nabi uyu mukenyezi avuga ko bonaronderera cyane no mubo basangiye umwuga na nyakwigendera
wewe wabova mahali amo bitokoza guteka aje guteka umuntu utazaye amafaranga igitigira afise canke iyo nko umunyagihugu wewe wahari amo bitoke yo yironka gute twebwe ico bodufasha rero ko borondera mwabo bavunja cyane kubera nta kamwira imizi yo guteka umuntu ataza amafaranga afise
aho ikobero hasanzwe ari ku mupaka w'u Burundi na Tanzania abanyagihugu bo muri ako karere bavuga ko ubugizi bwa nabi bukogwa n'abitwaje ibigwanisho bugwiriye
no mu minsi mu ndwi zibiri ziheze hari abandi baciye o hari hakiri kare nyene nko mu masaa moya na nusu abajejwe sekirite barabahagarika bamaze kubahagarika baranka guhagarara babegereye bajya bashyire ku intoki baca bararasa nk'umuntu urumva bamaze kurasa bategezwa bamwe kuca bazibukira baca baguma baca bakakurundi mucumba
mu ndwi yahera hari umuntu bagandaguye ahantu hita mu bihugu kugakwirabiyo baramwishina barapfa
na mustaneri wa komine Butihinda avuga ko atari ubwa mbere ibintu nk'ivyo bivugwa
abasuma nk'ubwo bose navuga ko ari ubwa mbere araheze nk'ikiringo cy'umwaka barigeze kwiba ubundi muntu nk'uko nyine bamurashe hanyuma no mu myaka yindi y'imbere ndibuka yuko ubusuma nk'ubwo burakunda kuba kuko kenshi nibaza yuko n'abakora ubwo busuma nibaza ko rimwe rimwe bashobora kuba baca bahungira muri Tanzania kuko ari hafi y'umupaka
abanyagihugu bikobero basaba ko inzego z'umutekano zokongerezwa
tubikeneye twasaba kutunyaga abateje umutekano kugira ngo badakingire
urumva ari byo bikurikiranye n'ibindi byaheruka kuba mu ndwi zibiri zari ziheze cyo twasaba nuko urwizi igisirikare n'igipolisi aho haburya basanzwe ari no ku mupaka hakorerwa ibintu byinshi urumva abagizi ba nabi bo kwiyorobekamwe kubera hari urujya n'uruza wishye
Innocent Haringanji aramutswa komine ya Butihinda ahanura nyabuna abanyagihugu arongoye kwirinda kwibika ko amafaranga ako kagohe akavunira aboba batarijukira kubitsa mu mabanki asanzwe agwiriye aho ku mupaka wa Kobero tubamenyeshe ko abafashwe ku mvo z'amatohoza bamaze gutangura kubazwa mu gipolisi ikobero mu ntara ya Muyinga ku mupaka ugabura u Burundi n'igihugu cya Tanzania Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco ndarurinze ahandi naho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaragenye abagize imigwi ibiri y'igihugu mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro n'ubumwe hagati y'abarundi ku itariki ya 29 Kigarama yaragenye umugwi ujejwe gukinga no kugwanya ihonyabwoko ivyaha byo mu ntambara hamwe n'ibindi vyaha vy'agahomera bunwa uwundi mugwi ujejwe ubumwe no kunywanyisha abarundi iyo ikaba ari imigwi yavuye mu masezerano y'amahoro y'Arusha yashizwe ku mukono mu mwaka w'ibihumbi bibiri kandi ikaba ivugwa no mwibwirizwa shingiro y'u Burundi yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu mugenzi wacu Raymond Nkunzimana arabidushikiriza
inyuma y'imyaka 17 hari imigwi myinshi yasabwe gushingwa n'abarundi bashize umukono mu masezerano y'amahoro y'Arusha kugira ifashe gutsimbataza amahoro gusubiza hamwe abarundi hamwe no gufasha gutorera umuti ngorane ziri mu Burundi amasezerano yatewe ku mukono kwa 28 myandagaro mu mwaka w'2002 mu gisagara cy'Arusha mu gihugu cya Tanzania imwe mu migwi yarashinzwe mbere yatangura no gukora iyindi yo yahawe abayigize kugira itangure imirimo mu mpera z'umwaka urangiye wa 2017 no kuvuga kuwa 29 Kigarama aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagena abayigize iyo nayo ni umugwi wo gukinga no kugwanya ihonyabwoko ivyaha vyo mu ntambara n'ibindi vy'agahomera bunwa hamwe n'umugwi w'igihugu ujeje ubumwe bw'abarundi no kunywanisha abarundi. Jean Dodie Mutabazi asanzwe azwi ku rubuga rwa politike kuko arongoye umugambwe Radebu inadebukirwa niwe yagenywe n'umukuru w'igihugu ngo arongore umugwi w'igihugu ujeje gukinga no kugwanya onyabwoko ivyaha vyo mu ntambara hamwe n'ibindi vy'agahomera bunwa. Icegera ciwe ni Joseph Sinabwiteye nayo umunyamabanga w'uyo mugwi ni Emerance Bucumi. Umugwi w'igihugu ujejwe ubumwe bw'abarundi no kunywanisha abarundi wo ugizwe n'abantu indwi. N'uyo mugwi uwurongoye ni umunyepolitike Ambassadeur Guillaume Ruzovio arongoye umugambwe uharanira intwaro ya cami PMP akaba mbere yaraserukiye Burundi mu gihugu c'Uburusiya. Icegera ca Ruzovio nawe nyene n'umunyepolitike Arise Nzomukunda asanzwe arongoye umugambwe Adel imvuga kuri akaba yaranabaye n'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu c'Uburundi. Eka n'umunyamabanga w'uyo mugwi asanzwe azwi mu gihugu na hatari umunyepolitike Musenyeri Justin Nzosaba niwe yarongoye umugwi w'igihugu watunganije ibiganiro vy'abarundi hagati mu gihugu CNDI. Abandi bagize uwo mugwi ni Adolphe Rukenkanya yigeze kuba umushikiranganje w'inkino n'imico kama Zeno Bigirimana Alphonse Bazonyica hamwe na Mediatrice Bizabishaka. Nkuko biri mu ibwirizwa shingiro ryo Burundi ryo mu mwaka wa 2005 iyo migwi yose ni manozwa jambo ujejwe gukinga no kugwanya onyabwoko ivyaha vyo mu ntambara n'ibindi vy'agahomera bunwa utegereza gutanga icegeranyo buri mwaka kukungene ivyo vyaha vyifashe mu gihugu c'u Burundi mu biro vy'umukuru w'igihugu muri leta mu nama nshingamateka na nkenguza amateka. Nayo umugwi ujejwe ubumwe bw'abarundi no kunywanisha abarundi na hatakiringo nyezi nuhabwa urasabwa gutanga icegeranyo co kwerekana ingene ivyo umwe bw'abarundi n'ivyo gusubiza hamwe vyifashe mu gihugu mbere ukanavuga n'icokorwa kugira bitere imbere kurushirizaho. Ibwirizwa shingiro ryo muri 2005 rivuga ko iyo migwi uko ari ibiri itegerezwa kuronsa amategeko yayo ayigenga. Iyo migwi y'igihugu igiye gutangura ibikorwa byayo muri uno mwaka yiyongereye ku yindi itandukanye yashinzwe bivuye ku masezerano y'amahoro y'Arusha. Iyo nayo ikaba ari umugwi w'igihugu ujeje gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB. Umugwi ujeje kurondera ukuri no kunywanisha abarundi sever. Umugwi w'igihugu ujejwe umutekano. Umugwi w'igihugu ujejwe ibibazo by'ubutunzi n'imibano hamwe n'urwego rw'igihugu rujejwe gucungera ingene bimenyesha makuru bikora mu Burundi sense. Remonzi Imani Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio gatanu Washington DC muri kumwe na Aurélien Itangishaka. Ubu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro mwumva buri wa gatandatu kuri ino saha. Ikiganiro ni Intamenwa.
Kaze mwumviriza ikino Intamenwa gutegurirwa na studio y'Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi. Muhamagare none mama.
Oya muhamagare wewe shayi.
Ah,
hoye nakaduraba ndiye wifise.
Oh. Oya ubwo muhamagare wewe. Nanje cinda muhakado igushajidi.
Ndani bet.
Beka ibe.
Wi.
Bibi kifamula mwela didi yo muhazana. Emwe za mufise mwishashe nibiki.
Eh,
mubwire rero ibe, mubwire wewe.
Bibi kigahe.
Urumva ma. Tsena jidiyo. Tsati mbiriye ko. Banza wakirura be kwanza.
Bera bigitenge.
Uragishimye mama.
Oya banza murindi. None hi gitenge ni cyuwanje.
Yo nagakado tugushikirije go tugushimire. Kuri mu mama wa mbere kwisi.
Eh mama. Nuko intakado koronka ipiranye n'ukundo dukunda. Oya. Imana kuduhaye ibanda ikudutumira cyama.
None kutazingurura ngo urabe neza batunzigururura ave
eh
Ya
ndagishora hoho akubugiza umwami kazi nawo gatangara no kuri
Yoneka
wi
amahere kugiguriki gitege mwe mwa
yakunye Ereka mana twe nturabana bato
Nafatije kya ndo mama yo kugira impulsu Yote yoyo yataza takura ko dukeduti
Eh mama nana nuko nyene nuko nyene dushimi Oya ye nawe tugwe mundu dushimi be Ndashaka kujya mutama nawe washakije.
Ndashaka ngo naguma yisarisha.
Mutama
wowe. Nayo yagutse.
Eh?
Ya mera waguri ya telefone. What's up?
Jidi, we jidi yo.
Yo, dimunzu.
Uri mu bihiga muta. Urambwira amugabo simpave nk'umunya namwiti. Aho usanga we imporo sikibey.
Reka shago si.
Gute none?
Ye yibonke.
Kutaje gukina.
Wapi wangone ko ndakaza igisezera mate profezo zo ya duha. Mukuri danza rubuge turasa.
Basha. Jewe nikaye sindahara baniyo nayibitse.
Reka.
Birarishasha. Sista wawe, kwa dakumari.
Wati ya jena mele kisoko wangu. Warumu chini.
Kanashaka kumura mutsa kusanya.
Kusile gajuchi.
Niliki uwe noon.
Kusio zesha. Ngira liru. Wandi wa iwaje kuchina.
Dekarika tukwari tukwena fiyakre tukwe nyen.
Ahubuko wangu tukwari waji. Kusi kwa pesa tukwe yungu tumeni stela kini wajizo ekipe ishu.
Lisi la tomo uye. Abagizwe ekipe ishuwe baraji.
Sha. Mhm. Nengahewe na wandi wa yeshe ifuza kujamwe eki.
Awa ni wandi.
Eka kakamugu wa raka yunga kuhungu. Kakarangu nizengu kashia mwe ekipe ishuwe.
Ibyo ni ibaho.
Eh.
Ayo kajidi.
Mhm.
Umuntu uca duka tutazi niyo yajavuye. Ngo ashika aja muri ekipe y'ishuri.
Oya mugabo.
Reka reka. Ujya waje kutujabira umukino nta bindi. Erega mwebwe hari byo mutazi. Hari mu bungiro bahora. Abantu baho ngo nabagesera. Nkora nkujya kwa. Haje usanga ujya tubona atari we. Usanga ari kindi kigabo cihinduriye muri gwara. Janga aho mufi nabasha ndizinda kubgiye urya mpungu no kumuyamiriza mpaka ntazotagiye muri equipe yacu kirazira
shamuga
epeswa
zaba mushiramo kungu
amushiramo gute ka tutazofata umuze kuri lise y'abakinyi b'ishuri ahubwo bajya bahungu ba fiyaka mbona bazohava bavyonga fiyaka yamari kavugira ka gahungu iminsi yose
ntikaje bapfana wangu
arahumba ntago azopfa kinye muri equipe y'ishuri
Nimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940. Studio Ijambira abasenseye naho ubutaha.
Morele basamba Kanuga inga kanyaka nande kanjimuri utatawe Mafyumba mumika nini mitito Yuko keli vikoko vya fuga Mazenga joetewa Mori kanuga inga Haramai titi chafuga Chukatwe muka ukoko kenshi twaba duteramye tukikuja sukuru twese uko tore ikiyago karma tega matwi kwaka taba umwibutsa umugani nuva ku giti no ku muntu kandi umugani ugana kariho irakwata mu naro umugani wari mu shamba shamba yewe shamba ndavuga ishamba ishamba igana kariho shamba yewe shamba ijya usa ishamba irikiye shamba muri kino kibanza aho hambere hahise barabarwa akabibise n'ibiweba imandwa z'akiranga cy'umweru ibyo tugusabye bingana uko ibinga kiranga cy'umweru maze sonderera ibise by'ibiweba sonderera imandwa z'akiranga sonderera dirima na kasarya ngombe sonderera se vive we sonera man basa kiranga sonera dirimana basa kyangombe kyangombe kwanda kyangombe kiurundi kyangombe kwanda kyangombe kiurundi kyangombe kwanda kyangombe kiurundi kyangombe kanu mukani ukana kariho ifisi na mitenera mase mukani nuva ku giti uva ku muntu
je kiganiro namakuru twateguriye kuri nusaha murakoze mwari kumwe naho yanitanga ishaka ayenze makuru yijira dijwe rya America murashaka ko yaronka kuri site yacu internet ni wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com kuri Facebook no kuri Twitter naho nyene niho turi adresse yacu ni VOA radio yacu ndabifurije weekend nziza mwakoze ndashimye na Innocent Kimenyi twari turi kumwe mu buhinga bw'ivyuma
Chambombe kiboroa Kuchin na mintendera ngase.